Matayo ikigabane cya 28. Umunsi w'isabato ushize, kuwa mbere w'iminsi indwi, umutwenzi ugomba gutambika, Maria Magdalene na Maria wundi bajya kuraba imva. Habaho kunyiganyiga kw'isi gukomeye, kuko umumarayika w'umwami Imana yari amanutse ava mu ijuru, araza kura cya kibuye gitembagaje acyicarako. Ishusho yiwe yasa n'umuravyo, impuzu ziwe zera nk'ipampa. Ubwoba yateye abararirizi bubashyira mu gatengo, bamera nk'abapfuye. Ariko umumarayika abwira ba bagore ati:
"Mweho ntimutinye, kuko nzi ko murondera Yesu umwe yabambwe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Ingo murabaho umwami yararyamye. Nimukwakwanye mubwira abigishwa biwe yuko yazutse mu bapfuye, kandi azobitangira imbere kuja i Galilaya, iyo niho muzomubonera. Nuko nibyo ndabibabwiye."
Bava ku mva n'ingoga bari n'ubwoba n'akanyamuneza kenshi, birukanga kubibwira abigishwa biwe. Maze Yesu ahura na bati:
"N'amahoro."
Baramwegera, bamufata ku birenge baramusenga. Maze Yesu arababwira ati:
"Ntimutinye, nimugende mubwira abavukanyi banje ngo baje i Galilaya, niho tuzobonanira."
Bakigenda, bamwe muri ba barinzi bajya mu gisagara babwira abaherezi bakuru ibyabaye byose. Nabo bakoranira hamwe n'abashingantahe bajya inama, bahera abo basoda amahera menshi bati:
"Muze bavuge muti, abigishwa biwe baje mu ijoro baramutwi badusinziriye. Icegera cya Kayisari nicaramuka kivyumvise, tuzomuhwamika namwe tuzobakiza amagorwa."
Bakira ya mahera bagira nk'uko bohejwe, kandi iryo jambo ryandagara mu Bayuda gushika n'ubu. Maze ba bigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabarangiye. Bamubonye baramusenga, ariko bamwe barakekeranya. Yesu arabegera arababwira ati:
"Jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mwemu Yera, mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Umve, ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi."